nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kama ilivyoada, msikilizaji, wewe pia tunakushukuru na kukutakia siku njema kutoka hapa Washington.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese, muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki 8 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fideni yo ngaho. Mu Burundi, bamwe mu batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura barashima indinganizo nshasha z'ikigo Otraco kijezwe gutanga impapuro zemeza ku imodoka zikwije ibyangombwa. Amarango haracyaro tunenge ku bintu bimwe bimwe birangurwa n'ico kigo.
Gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi, gusa ico bari bakwiye kudufasha, bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute.
Uyo numwe mu banyagihugu bagendesha imodoka mu gisagara cha Bujumbura. Muri Uganda, ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR rivuga ko impunzi zigera kuri 50,000 zimaze kwandura umugera wa corona. Perezida w'igihugu cha Brazil yatangaje ko yanduye umugera wa corona. Yamara imbere yuko dushika kuri izo nkuru, eka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
ndakuramukije Fideli n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarashikirije urwandiko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ko Amerika yatanguye intambuko za mbere zo kuva muri OMS. Amerika nico gihugu ca mbere gifashisha OMS uburyo bw'amafaranga menshi ku miliyoni amajana 4 z'amadolari buri mwaka. Perezida Trump yashikirije ko OMS itabashije gutangaza kare kw'ikiza cya corona cyateye isi, kandi ko iryo shyirahamwe ryahengamiye cyane ku ruhande rw'Ubushinwa. Umuvugizi wa Guterres Stéphane Dujarric yaremeje kuri wa kabiri ko ONU yaronswe urwandiko rwa Trump. Ivavanura bwite rya Amerika muri iryo shyirahamwe rizotangura kujya mu ngiro ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2021. Joe Biden umudemokrate azohiganwa na Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe yashikirije kuri uyu wa kabiri ko mu gihe yotorwa ikintu cya mbere azokora ari ugusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe OMS. Abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS nyene bashikirije kuri uyu wa kabiri ko hari byemeza birushiriza kugaragara ko umugera wa corona ushobora gukwirakwira mu kirere. Mukuru wabo bahinga barenga amajana abiri ba OMS Dr. Maria Van Kerkhove yashikirije ko bamaze gusaba iryo shyirahamwe hamwe n'abandi kugira bemeze ko uwo mugera ushobora kuba mu muyaga no kwandukira kurusha uko biri muri iki gihe. Abategetsi ba OMS basaba ko ingingo zo kwikingira zikomezwa, cyane cyane kwambara udupfukamunwa no guhana inta cyane cyane mu makoraniro y'ahantu hugaye. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ko icyo kiza kirushiza kwiyongera kandi kitarashika ku rugero rwa nyuma. Abahinga ba ONU bakora amatohoza bashikirije kuri wa kabiri ko hoba hari ibyaha byo mu ntambara n'ibihohotera ikiremwa muntu yaba byarakozwe mu ntambara yabereye mu ntara ya Idlib mu gihugu cya Syria. Umugwi wa ONU wigenga ukurikirana ibyaha byakorewe muri Syria washikirije ko abantu babaye mu mibabaro itagira uko yovugwa mu bitero byakozwe n'inteko za Leta ya Syria n'abazifashe mu mugongo muri Idlib mu mpera z'umwaka wa 2019. ONU yemeza ko abantu bashika umuliyoni bateshejwe ingo zabo, abasivile barenga amajana 5 baricwa muri iyo ntambara ya Idlib yonyene. Intambara muri Syria imaze guhitana muri rusangi abantu barenga 380,000 kuva igitangura mu mwaka wa 2011. Ibihugu by'Ubushinwa, Afghanistan na Pakistan bisaba ko inteko mvamakungu zirongoye na Leta Zunze za Amerika ziva muri Afghanistan kuko zavyiyemereye kugira ntihongere kuvuka imirwi y'iterabwoba. abashikiranganje bivyo bihugu bajejwe imigendranire n'andi makungu babishikirije kuri wa kabiri babishikirije mu gihe Amerika iriko irasaba leta ya Afghanistan n'abatalibani kunyarutsa kurangiza ihanahana ry'abanyororo kugira ibiganiro nyezina hagati y'izo mpande zibiri birindiriwe igihe kirekire bishobore gutangura amasezerano y'amahoro muri Afghanistan niyazotuma inteko zose za Amerika hamwe nabo bafatanije ziva muri ico gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021 nkuko Amerika n'abatalibani babyemeranije mu kwezi kwa kabiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador arashika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu mu biganiro byerekeye urudandaza na Perezida Donald Trump. Uru rugendo rushitse mu bihe Amerika igihanganye n'umugera wa corona kandi yimirije kwinjira mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu. Rubaye kandi urugendo rwa mbere Lopez Obrador agize mu makungu inyuma y'amezi 18 ashikiriye ubutegetsi. Lopez Obrador yashikirije ko igikuru kimuzanye ari ugutanguza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano mashyashya y'ubudandaji muri Amerika ya ruguru yatanguye gushyirwa mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kw'indwi. Aje kandi gushimira Trump kuko yahaye igihugu cyiwe ibikoresho byo kurwanya ikiza cya corona.
Urakoze Alois ku makuru wejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye tuyahere mu Burundi, aho havugwa imyidogo ya bamwe mu batunze imodoka mu gisagara cya Bujumbura bagiza ikigo Otraco guteba kubaronsa impapuro zemeza ku imodoka zabo atakanenge zigira. Ibindi kuri ino nkuru ijwi rya Amerika ryateguye ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Bamwe batunze amamodokari mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko Otraco yahinduye indinganizo kandi kwikoresha uburyo bwa none. Uno mugabo atunze imodokari yunguruza abantu.
Urabona ubuhunye twahora tuyiriha ku mezi atatu, mugabo ubuhunye tuzoyiriha ku mezi atandatu. Akarusho karimo cyane kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka, kandi urumva kubera ko twahora tuyiriha 28,100 mu mezi atatu, ariko ubuhunye tukaba tuzoriha 59,000 mu mezi atandatu. Ndumva harimo akarusho n'aho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye. Niyo umaze kuriha naho iyo dokumenti yasigaye yo bakurindirije kubera amakarata yasoba warihiye kubo yafise umuroraje ntakuvugisha.
Naho hari abashimira indinganizo nshasha y'ico kigo amahinyo yo ntabuze nkuko bivugwa n'abatunze amamodokari. Kubona ico kibanza gisuzumigwamo amamodokari ari kimwe unakavuga ko batonda ari benshi, agasaba ko hogira igihindutse.
Gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi, gusa ico bari bakwiye kudufasha, bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute.
Hari yandi mahinyu abatunze imodokari bagiriza ikigo cya Otraco nuko gikwega amaguru mu kubaronsa ico cemezo. Akavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara iyo ikiringo c'agapapuro mfata kibanza bahabwa carangiye.
Novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinini nya kiduhoboye amaboko mu mugongo, ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha. Kaya agapapuro baguha ukamara 7 juru, iyo rero 7 juru zibaye expire zibaye guhera ugahura n'umupolisi mu ibara ntacu musiguri akubwira ngo zana wagenda hariya ngo ntituraheza. Umva ico kintu botegeza kuciga bakakiraba, umva muri ico gihe rero je nibaze uko bogerageza bakaraba nge nabo bogahinyanyura. Iyo umuntu agiye kuyirondera bakaguha, batakaguha nayo izo 7 juru ugiye kugaronda rero gushika ukaronka.
Irifo ko bari bakwiye kugira ngo ngo munsi nyene basi bo munsi nyene bwo kwashikiriye ucura rugiye ijanye.
Ubuyobozi fata kibanza bwa Otraco uratahura imyidogo y'abatunze imodokari. Umuyobozi mukuru w'ifata kibanza bwa Otraco akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iryo shira hamwe.
Iyo ngorane turamaze kuyibona, abanywanyi ba Otraco bamaze kuza kubivuga ngaha. Twebwe ico dukora ubwa mbere je tubanza kongerereza ikiringo ako kajya karisi baba bahaye kamara. Ariko rero uretse kubongereza ico kiringo turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo izo ngorane z'uko kajya karisi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira. Twarashoboye gukura mu nzira ikibazo cy'ikihari cy'uko bwa mbere twasaba bene imiduga ko bishikira ngaha kubera ikibazo cy'amafaroze cy'abaye cinshi icyo twa turakibangira ko ubu umuntu atari hafi ashobora kurungika umuntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungika imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga.
Mumfonda Ngijimana asanzwe ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shira hamwe asigura ko kubona ibyo byemezo biteba kuboneka ari ikibazo cy'ubuhinga kandi kiriko kiratorega umuti
kubera isisiwe to turakoresha nishasha abakozi ntibaragera ku rwego twovuga tuti barayimetriza biracyafise rero ibyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ivyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato vyatevye cyane ubu ibishasha byovyo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku kwego guko noneho umunywanyi bitabangombwa ko agaruka ko muri rya minsi twa twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa ciwe yaje kurondera nico kivuzo nico twa turakora twotakoreshwa byose kugira ngo ibyano bose baharinze tizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umaraka kajya karesi ziveho zose.
Ubuyobozi bw'ikigo cya Otraco bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara kuraba neza kugura urupapuro mfata kibanza bwongerejwe ikiringo gutanga icyemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none byatanguye mu kwezi kwa 12 mwaka uheze w'2019 aho hambere uwutwa imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana icyo cyemezo citwa contrôle technique. Ubu abaronkejwe urupapuro vyihuta bavuga ko barindira imisi ndwi.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi, amwe mu mashirahamwe haranira neza y'abagwayi n'amasendika asaba leta gukurikirana neza ko ibikoresho byo gupima umugera wa corona iriko itanga mu mavuriro bikoreshwa akazi byagenewe. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eloge Wirika neza araduhi Donido kuri inkuru.
Urwego rw'ijambo abagwayi mu Burundi SEMEBU cadre d'expression des malades du Burundi mu Gifaransa rumenyesha ko rwakiriye neza ingingo ya leta yo gutangura gupima mu kivunga kuva kuri uyu wa mbere ihereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamaze kugaragara abantu benshi banduye umugera wa corona kurusha ahandi mu gihugu. Sylvain Habana bakize umuvugizi w'urwego
tubona akigoro ntangere dushima muri SEMEBU kukuravye ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu byitayeho abagwayi batira biyongera turaje kumunsi kumunsi rero uko bafashwe twumvujaje bamwe y'abantu uvuga ko ariko barafata neza atashotse ko barakora kugira ibintu bigende neza.
Na sendika y'abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi SNTS ivuga ko iki gikorwa cyatanguye kuri uyu wa mbere kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cyari gikenewe ariko Marie Bukura yirongoye hamagaze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwitwararika ibintu bibiri nyamukuru ukwigisha abakorera kwa muganga no kubaronsa ibikoresho bihagije hatibagiwe gukurikirana ku ivyatanzwe ibikoresho vyagenewe.
Icyo twifuza nuko iby'ukuri ibikoresho bitanga bikwiye gute bakada barasaba raporo ku ibikoresho byatanzwe kugira ngo abone yuko bihuriranye n'ubumbane bw'abagwayi banza kuko baza ari benshi ni nako abavura bashaka kuhanavuga kubera iki akazi kaba kenshi ugahura n'umwanya ibikoresho bitari hafi bari batuma bandura cyane rero ababajejwe bakaba ikoresho kandi afite n'ibyo kumubwira ku munwa ngo birakwiye nabo nyine bakamanuka bakaba yuko ibyo batanga byashikiriye abantu kindi nacyo nuko cyane cyane yo hadi icyaduka nk'icyo gutanga ibikoresho ni kimwe mugandi kunabereka n'ingene bikoreshwa kuko urabona buharanze ibikoresho bishasha kumwe n'abantu bazatamenyereye nk'abakozi bashasha bari binjiye mu kazi vuba abandi kumbere batari bwaje mu bisata byo barakira abantu cyane ko maze kuraba n'ibintu by'ibiziyo bije haraho bisatira intara zimwe abandi nabo batari bayimenye nk'uko mu bisata batamu ntara bakazi batari babimenyere kwakira ibintu by'ibiza nk'ibyo twari twasabye yuko inyigisho ahubwo tuba mu bisata byose kuva mu mavuriro mato mato gushika mu bitaro bihagurutse nk'ibikoresho bishyashya abantu batamenyereye bakabibigisha kuko nk'ikorona virusi ni indwara nshyashya n'ukubwayuko abantu turi mu myuga na twebwe twakoze cyatawe nigeze bona bigishwa neza hanyuma n'ibikoresho bikatangwa umukozi agakora umutima utekanye niho yonakira neza abantu nawe ntiyandu kandi nabo nyene bakadabura bapima kenshi kubera babonye ntabagwaye babandi nabo nyene babavure.
Umwitwarariko leta isigura ko yawiyumviriye ko imbere ya byose muganga Tadendi Kumana umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivuze kuri uyu wa mbere ariko atanguza ryo sekeza ryitiriwe ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19.
Ibikoresho byo kwa muganga aba badukorana barafise udupfukamunwa bikwiye kugira ngo iyo bariko barapima bene gihugu bikingire nabaje kwipimisha turabaha mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufise ubundi guhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira abavyigire ngaha ingene bafata ibipimo hanyuma hari abandi bari mu kigo ENSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace babimbonerwaho kubimenya hanyuma zoca baduga umuntu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa GeneXpert aho bazashobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu kuntara kuntara bakabisuzumira hariya hari nandi abandi baganga nabo bize tuzofashanya
abana bakize na wahamagarira abarundi gukurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu
cyangwa abandi abwire cyose nuko burya ingwara ya virusi y'umugera kuvyirwa byagiye biragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimaguze ico mbona nuko abarundi n'abamukiye gucacu twobandana dukurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije mushanjwa mukara y'abantu
iruhande y'ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu ku wa kabiri w'indwi iheze yo kugabanya igiciro cisa muri kugeza ku gice hamwe n'icy'amazi mu bisagara n'imigwa mikuru y'intara umushanganji w'amagara y'abantu yategetse kuri uyu wa mbere abunguruza abantu n'ibintu kwamana ntaryo bapoma intebe n'imiti yica imigera ingenzi nazo zikama zitwararitse kugendana udufukamunwa no kutwambara ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umuryango mpuzamahanga witaho iterambere PNUD wahaye imfashanyo Burundi y'amadolari 530,000 kugira ngo bugwanye COVID-19 igizwe n'udufukamunwa imiliyoni 14 imashini zifasha guhema zitatu imiduga n'ibindi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hatanguye kwibonekeza umuntu wa mbere yanduye umugera wa corona mu Burundi muganga Ndikumana asigura ko leta yari ikoresha uburyo bwayo bwite atamuterankunga n'umwe ayisahirije Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
turagushimiye Eroje kuri iyo nkuru ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR rivuga ko impunzi zigera kuri 50 muri Uganda arizo zimaze kwandura umugera wa corona izindi impunzi zigera ku 300 ziherutse kuva muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo ziriko zikoregwa ibipimo by'amagara inkuru y'Idonido n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda
umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya corona muri Uganda wegereje 1,000 nubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezererwa amavuriro nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo Dunia Aslam Khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu
52 refugees were tested positive. Out of the 52 positive cases, the good news
impunzi 52 nizo zimaze kwandura coronavirus. Ariko amakuru meza nuko kuri abo 52, 47 bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa. Inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu. Igihe bakorewe ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu mpunzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara
impunzi ntizasigaye nyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igihugu n'umukuru w'igihugu cya Uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye inyuma mpereye ku by'amagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu ica kabiri naco turagerageza gukurikiza impanuro za government ya Uganda tugakurikiza impanuro z'abaturongoye aha mu ma village kandi jembo na yuko ibintu biko biragenda neza
umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus ni zituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo zituye mu makambi ari majyaruguru y'igihugu ako karere niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa Elegu hagati ya Uganda na Sudani y'Epfo ugendwa cyane kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku 300 ariko ubu zose ziri mu kato
as you are aware that Uganda temporarily opened its border from 1st of July to 3rd of July to
ati nk'uko mubizi Uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi itatu kugira ngo yemerere impunzi 300 z'abakongomani zari zimaze amezi abiri zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi izi mpunzi nsha zose ubuziri mu kato abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ipimo bya corona kandi ku mpunzi 570 zimaze gupimwa nta nimwe irafatwamo ubwo burwayi ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyira ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye
to be able to deal with any emergency situation.
Imibare mishya y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku 953 ariko 743 kuri bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo. Ku bantu basaga 210,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijyanye na corona 19. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika naci byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Ubushize twaganiriye ku bibazo by'ivanguramoko n'ubusumbane bukabije by'umwihariko hagati y'abazungu n'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubusumbane n'ivangura imbere y'amategeko mu nzego z'ubukungu no mu mibereho isanzwe ya buri munsi muri rusange. Twasezeranye ko uyu munsi turebera hamwe muri macye cyane ariko icyitwa white privilege mu cyongereza, ni nko kuvuga nk'uko tubisanga mu nkoranyamagambo dictionary ngo abantu b'uruhu rwera bafite amahirwe mu buzima bw'igihugu abandi bantu bo mu yandi moko badafite. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abashakashatsi banyuranye bemeza ko white privilege bifite inkomoko mu bucakara abazungu bakoreye abirabura bwanditswe mu mategeko guhera mu myaka y'1620 mu byahoze ari koloni z'abanyaburayi mu bice byaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugera ubu bucakara buciwe n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1866 n'ivangura guheza guhakato no kunena abirabura byakurikiyeho imyaka n'imyaka uko ibisekuruza byagiye bisimburana. Abashakashatsi bavuga ko watangaje bwa mbere na mbere iki kintu cyitwa cyangwa se aya magambo abiri yitwa white privilege ari William Dubois uzwi cyane cyane nka W.E.B. Dubois, umwirabura w'umunyamerika, umuhanga mu by'imibanire y'abantu no mu by'amateka, umwanditsi n'impirimbanyi y'uburenganzira n'ubutabera bw'abirabura. Muri uru rwego Dubois ari mu bantu bashinze imiryango itandukanye y'abirabura irimo umwe uzwi witwa NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ni nko kuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage bibara wavutse mu 1909 na n'ubu ukaba ugikora. Mu 1935 Dubois yasobanuye ko hagati y'abirabura n'abazungu hari umurongo ntarengwa ari nawo utuma abazungu b'abakene badafatanya n'abirabura b'abakene kugira ngo barwanye akarengane bose barimo, kubera gusa ko aba bazungu bo bumva ko uko bimeze kose bafite amahirwe kurusha abirabura. Dubois amaze gutangaza iki yise bwa mbere na mbere rero white privilege ntibyamenyekanye cyane, ahanini byigumiye mu bahanga babirabura. Byategereje ko umuntu w'umuzungu umutegarugori Peggy McIntosh nawe abyandikaho, noneho abandi bashakashatsi b'abazungu nabo batangira kubyitaho. Peggy McIntosh ni mwarimu n'umushakashatsi wagiye mu zabukuru wa kaminuza Wellesley College muri Leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitangiye no kurwanya ivanguramoko. Mu 1989 yanditse igitabo cyitwa White Privilege Unpacking the Invisible Knapsack, ni nko kuvuga ngo amahirwe abazungu bafite abandi badafite gufungura umufuka utagaragara. Muri iki gitabo cye Peggy McIntosh asobanura ko abazungu kubera amateka, umuco n'akamenyero byabo batajya bita ku byo bafite abandi bo mu yandi moko batagira. Atangamo ingero 50 zo mu buzima bwa buri munsi zerekana amahirwe abazungu bihariye. Ijwi rya Amerika. Mu magambo make dore bimwe na bimwe abahanga bahurizaho nyuma y'igitabo cya Peggy McIntosh cyitwa rero White Privilege Unpacking the Invisible Knapsack. Umuzungu afite amahirwe menshi yo kugera mu nzego z'amategeko na politiki. Umuzungu ntagira impungenge z'uko polisi imuta muri yombi igice ari cyo cyose nta mpamvu. Yumva yisanzuye ku bapolisi ku buryo iyo ahuye n'impamvu yo kubitabaza abikora bitamugoye, naho kubirabura ahubwo usanga polisi isa nibahiga. Umuzungu afite amahirwe yo gutura neza kandi heza. Afite amahirwe menshi yo kwiga kugera muri kaminuza. Nta muntu ukemanga ubwenge bwe kubera ko afite ibara ry'uruhu ryera. Umuzungu afite amahirwe menshi yo kubona akazi. Urugero, mu 2016 kaminuza Auburn yo muri leta ya Alabama mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ubushakashatsi yari maze gukora bwo ku myaka itatu yari ishize, ivuga ko abashakashatsi bayo boherereje abakoresha batandukanye imyirondoro imeze kimwe, imwe iriho amazina asa n'ay'abazungu, indi iriho amazina asa n'ay'abirabura. 18% by'abo mu gice cya mbere bahamagawe n'ibigo bishaka abakozi kugira ngo bajye kubazwa kuganira rero kuri iyo myirondoro yabo, mu gihe abo mu gice cya kabiri cy'amazina sana y'abirabura bahamagawe ari 15%. Murumva rero icyo kinyuranyo cya 3%. Umuzungu ntagaragara nka mayibobo cyangwa umuntu wabaye imbata y'umujinya, ubugome n'ubujura muri kamere ye. Umuzungu uzimiye ibinyamakuru birabivuga cyane kurusha kumwirabura uzimiye. Abazungu nibusanga cyane cyane mu binyamakuru, kuri televiziyo, mu masinema, mu bitabo, nk'ahabirabura batagaragara batabaho. Iyo umuzungu abonye igihembo ni ibintu bisanzwe. Abirabura benshi bakwiye ibihembo mu nzego zinyuranye ariko ntibabibona. Noneho umwirabura yagira gutya akabona igihembo, abantu bakibaza bati ariko biriya si ukwiyerurutsa kw'abazungu babitanga gusa kugira ngo berekane ko batikubira ibintu byose bonyine. Mu rwego rw'ubwiza ku bagore, noneho umuzungukazi ntagira ipfunwe ry'ibara ry'uruhu rwe, mu gihe abirabura kazi bamwe na bamwe baba bashaka kwitukuza kugira ngo bagaragare neza nk'abazungukazi. Muri iki gihe rubanda benshi batangiye gutera hejuru kuri ibi bibazo byose, ariko rero inzira iracyari ndende kugira ngo koko abantu bagire amahirwe angana. Murabyumva namwe, ntiwakosora rimwe kuri rimwe amateka y'imyaka 400 ahera ku bucakara bwakorewe abirabura. Nshuti zacu, kuyavuga si ukuyamara. Ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza gusangiza abandi yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro. Ari kumwe na Fide Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika.
Radio y'Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio y'Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'ubu yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio y'Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio y'Ijwi ry'Amerika. Amerika.